mubandanya mwumviriza radio ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda vya ino genekerezo rya 10 z'ukwezi kwa 4 kwa 2017 muri siya gatano muri kumena Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vya uno mwanya.
Uko umukuru w'igihugu ashobora kugira ikigongwe abamaze gucirirwa imanza gusa abantu bakurikiranwa n'ubutungane nta bubasha afise mu kubagirira ikigongwe abo bantu naho byoshika bahagirirwa ikigongwe cy'agateganyo nabitorewe n'abene gihugu abashinga amateka n'abakenguza amateka.
Uyu ni Jean-Claude Karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ku ikete umuhuze mu matati y'abarundi Perezida Benjamin Mkapa aheruka kwandikira Perezida Pierre Nkurunziza amusaba kugirira imbabazi abarondegwa n'ubutungane mbere y'uko ibiganiro vy'amahoro bikomeza. Turabigaruka ko handi hato hagataho umutama w'intime barashakaje yamenyekanye kubera guteza imbere ingoma z'u Burundi yarayita vy'Imana aho yabaye ngo bazokwama bamwibuka. Nongere ngire mwiriwe duhera makuru yacu kuri no nkuru y'umubabaro mutama w'intime baranshakaje yabaye rurangiranwa mu Burundi no mu makungu kwera kuvuza ingoma yarayitavye Imana biturutse ku ngwara. Umunyamakuru wacu Fidèle d'Antoine Sabimana niwe tubaza ivyinshi kuvyamuranze.
Umutama hanimu barashakaje yarashengiye abamuzi bavuga ko ubuzima bwiwe bwose yari yabuhebeye kuratakaranga ku Burundi abicishije mu risho w'ingoma. Mafarakira Yakobo arongoye ibigo ndangakaranga ku Burundi biri mu ntara ya Gitega bakoranye imyaka irenga 40. Mafarakira Yakobo aratubwira ivyaranze umwisi barashakaje antime.
Umwisi barashakaje antime twari dukoranye imyaka ishika 43. Kuva rero ndahatanguye twatanguye gukorana gushika n'ubuhaba rwari akaza mu bitaro. Icyo narinda muziko cyane ni umuntu yakunda cyane akaranga k'igihugu cyane cyane ingoma. Yarazikunda kuzivuza hanyuma agakunda kuzikingira agakunda kandi no kuzimenyekanisha mu makungu Buraya, Amerika, Aziya no eka no muri Afrika. Ni umuntu rero yamenyekanishije igihugu avuza ingoma novuga ku isi yose. Duhombye umuntu yakunda karanga yakunda ingoma cyane cyane.
Urukundo yarafitiye karanga ku Burundi nirwo rwamutumye yitaho kwigisha no gukundisha karanga k'ingoma ugwaruka rukiri ruto.
Yitaho cyane kuzosiga iragi ryiza ni nacyo gituma mu kigabiro yari yahashinze umugwi w'abakiri bato. Abo bakiri bato harimo imiyabaga mbere n'utwana tukiri dutonya yadufasha kumenya akaranga k'ingoma akatwigisha uwo mwuga wo kuvuza ingoma. Hariho nabo nabonye bakiri bato ubu bamaze kuba abagabo bazivuza bakuze ariko batanguye bakiri bato cyane bose imyaka 3-4. Murumva rero ko atakwatagize kugira ngo amenyekanishe akaranga k'ingoma ku bakiri bato kugwaruka.
Mafarakira Yakobo ati biragoye kuronka umuntu yosubirira hanyuma ubaranshakaje mu gikorwa cyo kwigisha no kumenyekanisha umurisho w'ingoma mu makungu. Mafarakira Yakobo arafite icyumviro yotanga mu gihe ababijejwe bumubaza aho shingurwa hanyuma ubaranshakaje.
Niba ababijejwe babona ko bibereye ahanze kugira ngo abantu bazogume bamwibuka kandi bibuka icyo kigabiro cyo mu Gishora bishobotse bo mugira intate mwakwirira rya ratiro ndangakaranga nyene cyo mu Gishora.
Hanyuma barashakaje ashengeye afite imyaka 82. Ubwa nyuma kiri muzima yari yatanze ikiganiro ku Jujya Amerika meza tataedze ico gihe yarababajwe n'uko ikigabiro cyo mu Gishora kitagihurumbirwa n'ingenzi z'abanyamahanga kubera ibihe bya politike igihugu kiri mo. Dusubire twumvirize muhisi hanimu barashakaje aho yavugira ku ijwi rya Amerika.
Matwaro nsingenzi no ku munsi twarakina na gatatu bakaza barakanaharara bakarara naje ngaca ngumayo nibaze urabona abanyagihugu babona umuzungu baca baguma begera aza ntitse muri giri inyuma ubaragabanutse bose ntandwi nimwe yahera nta munsi wahera.
Muri ico kiganiro cy'anyuma yatanze kujya Amerika, yavuze ko yaramaze kuja kuvuza ingoma mu bihugu 32 byo hijya no hino kwisi. Aho hose ibendera ry'u Burundi ryaraduzwe. Igihe ni kibanza cyo gushingura hanyuma baranshakaje, ntikiramenyekana uko twabibwiwe na bamwe mu bajyango biwe muri komine ya Geta. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Fidel d'Antoine Nsabimana tugira batwumviza komisi we ya nyuma ntime barashakaje yaraganiriye kandi n'abaremesha ikiganiro wanyu mu ntara cijwe rya Amerika avuga ko amaze gushengera yifuza ku Burundi bwo musubiriza mu ndumane bukamuronsa ibarabara rimwitirirwa. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru y'uno mwanya. Umuhuza matati y'Abarundi William Benjamin Mukapa irutse kwandikira Perezida Petero Nkurunziza musaba guha ikigongwe cy'agategekanyo abantu bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo ibiganiro hagati y'Abarundi bigende neza. Yamara ibiro by'umukuru w'igihugu byemeza ko ubwo bubasha Perezida Pierre Nkurunziza atabwa afise namba ivyinshi n'umunyamakuru wacu Elo Jurika neza.
William Benjamin Mukapa yandikiye President Nkurunziza ku itariki ya 27 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Mu nyuma yahavuye arunga ikintu mwidasanzwe yishikira mu Burundi mu kwezi kwa gatatu. Nubwo atamazina Mukapa yadondaguye nyene kwandikirwa, yatahuye icyo yasabwe gukora. Jean-Claude Kayirwa ndenza ko umuvugizi wa President Nkurunziza
umuhuza avuga yuko abantu bose bakurikiranwa n'ubutungane kubera ivyabaye mu mwaka w'2015 boronka ikigongo cy'agateganyo n'ubudahanga wagwa ibyo yise immunité provisoire ngo bashobora kwitaba ibiganiro. Abo nabo rero murabazi n'atavuze atajye mikute utoki ati abagombye gutembagaza ubutegetsi. Murazi neza ko benshi muri bo arabagombye gutembagaza ubutegetsi cyangwa bakoze ibindi byaha byari mu nteguro y'ugomba gutembagaza ubutegetsi, ko murazi yuko ubu gutembagaza ubutegetsi hatanguye ibyo bisi imyerekano mugabo yari mu migumuko, hanyuma hava hatunganywa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'ubwicanyi. Umva bose n'urukurikirane ugomba gutembagaza ubutegetsi.
Ku itariki ya 24 kwezi guheze President Nkurunziza aciye yishura.
Yishura umukuru w'igihugu yaramenyesheje umuhuza yuko icyo kigongwe cy'agateganyo asabira abo bantu atabubasha afise kugitanga nk'umukuru w'igihugu. Kuko umukuru w'igihugu ashobora kugira ikigongwe abamaze guciribwa imanza gusa. Abantu bakurikiranwa n'ubutungane nta bubasha afise mu kubagirira ikigongwe. Abo bantu naho byoshika bahagirirwa ikigongwe cy'agateganyo nabitorewe n'abenegihugu, abashinga amateka n'abakenguza amateka. Umukuru w'igihugu akoze ivyo akaba avuga ati ndabagiriye ikigongwe nimuze mwitabe ibiganiro ni mureke gukurikirana n'ubutungane. Yo bwa mbere hoho arenze amategeko kandi ari wajejwe kuyubahiriza ubwa mbere. Yo kandi akoze icaha bita cyuguhemukira igihugu, yo baguye mu mutego mu bisanzwe, yo cyayagirizwa ko ari ko arabandanya umugambo gahitse w'ugusenyura ubutegetsi mu Burundi. Ibyo rero yaramusiguriye yuko bidashoboka kwabwo ku buryo bwiza abantu bo kwitaba ubutungane kumbure bo katirwa imanza aho bafise uruvugiro gukwitura umukuru w'igihugu musaba kwibagirira ikigongwe.
Icyo kigongwe muri kahise harabandi bagirizwa ibyaha bya politike n'ubwicanyi bakigiriwe. Muri bo harimo umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Twabajije umuvugizi we w'ico tuma hataba ivyakozwe igihe hasinywa amasezerano y'Arusha mu mwaka w'2020.
Wogereranya ibyabaye muri kahise nibiba uno munsi mu Burundi na cyane cyane kujyanye no kugirira ikigongwe aba bariko baragwana canke abakoze ibyaha ibi nabiri yo bayihenze cyane. Mu 1993 hatowe ubutegetsi abarundi bitoreye inzego, haca haza akagwi k'abasirikare n'abandi banyapolitike abatembagaza ubwo butegetsi. Abenegihugu baja hamwe kugira ngo bagwanire ubwo butegetsi bwabo babusubizwe babuhabuze babugarukane. Abo bari ko baragwanira guhabuza ubutegetsi bwabo nta caha na kimwe bategezwe kwagirizwa ko bari ko bakora ibintu byumvikana cyane. Abubu nabagombye gutembagaza ubutegetsi birabata kuamazi. Abantu rero urumva bategezwe gufatirwa igingo zifatirwa abandi bantu bose kwisi babakoze ibintu nk'ibyo.
Nubwo leta y'u Burundi itemeye icyifuzo cya Mukapa yemeza ko atakibi na kimwe ubwiwe ashakira igihugu.
Benjamin ya Mukapa nta kabi kiwe n'umuntu yipfuriza ineza u Burundi. Mugabo igikorwa yahawe n'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afrika yo mu buseruko ni igikorwa muzi yuko abanyaburaya bafisemo uruhara, amakungu yose afisemo uruhara, umuryango w'umwe bwa Afrika ufisemo uruhara. Abantu rero baraca hijya no hino bamushikiza inzandiko, amaraporo, bagenda kumwikebukanya bamusaba tigira kunuku nuku kuko ibiganiro bihuza abarundi ababifisemo inyungu nyinshi uno munsi uri kuraraba niyo uravye aho bicara ariko araganira usanga umenga je muravuga mbere rimwe rimwe kumegana ibiganiro bihuza abarundi namakungu amakungu abifisemo uruhara runini kumbure ku nyungu bamwe badashobora gushuka bamenya mugabo zirahari ni inyungu ziboneka ayo makungu rero niya ca no mumbavu akabwira umuhuza ati fasha bigende gucya bigende kuyana kuriya
umuhuza amatati y'abarundi yashikirije mu kwezi kwa kabiri ko yifuza ko ibiganiro bibere yarusha byorangirana no kwezi kwa gatandatu uyu mwaka umuvugizi w'umukuru w'igihugu amenyesha kwico kiringo yihaye gishoboka ariko kubwiwe kugira bikunde hategerezwa kwitonderwa ibintu nyamukuru bitatu gutumira imigambwe yemewe n'amategeko gusa gukura ku ntonda abantu baronderwa n'ubutungane hamwe no gukurikiza ingingo ya ONU ivuga ko abantu bagizwe ibikorwa byo guhungabanya amahoro batemerewe kuja mu biganiro eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
tukiri mu karere bamwe mu bakozi bo mu nzu b'abarundi bahisemo kuja gupagasa mu gihugu ca Congo bamenyesha ko agahembo baronswa ari kanini cane ni mu gihe uyundi muce wabo bakozi riniga kuko hari nabo amezi arenga 3 yikunkumura atanu gwa Congo barakubita ijisho umunyamakuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo yavuganye n'abaranguriro wo murimo mu gisagara ca Uvira kiri mu ntara ya Kivu ya Majepfo maze adutegura ino nkuru
Abakozi b'abarundi bakora mu ngo z'abaturage b'abakongomani batuye mu mujyi wa Uvira uri mu ntara ya Kivu ya Majyepfo batangaza ko bishimira kuza gushakira imirimo yo gukora mu gikoni mu gihugu cya Congo mu rwego rwo kugira ngo barusheho kwiteza imbere bivanye n'amafaranga y'amadolari y'Amerika bahembwa bageze muri iki gihugu ndore ko abenshi baba bataye n'amashuri umwe mu bakozi b'abarundi twasanze akorera aka kazi mu rugo ruri mu mujyi wa Uvira muri Avenue Plage d'Or yavuze yuko mu myaka 2 amaze ari muri uyu murimo wo gukorera abakongomani hari ntambwe ishimishije amaze gutera mu buzima bwe bitewe n'amafaranga bamuhemba ku kwezi avuga yuko imikorere myiza y'aba bakozi b'abarundi ari ituma bakomeza gukundirwa muri iki gihugu
akazi muri Congo turagakora ku ngo kunye nuri kubibona tuvaga mu Burundi wacu uraza amahera yaho nta gaciro afite areka amahera yangangaha muri Congo afite agaciro tuva mu Burundi tukazino nibabaga mu Burundi baguhemba 30,000 ariko bageri no bakaguhemba izo dolari 30 urumva yahita yikubamwo kabiri kanarenga ako niko karusha urumva katuma duhurumbira cyane gakuza gukora gino iyo turi gukora abakongomani badufata neza cyane kuko baradukunda usanga ikintu cambere neje badukundira ntitwiba turafise umutima mwiza ariko abakongomani bagenzi babo baje kubakorera usanga babakoreraga nabi babiba abandi nabo baguma bayerera
Shimimana Joy nawe ni umukozi wo mu rugo ukorera abakongomani muri Congo avuga yuko yatangiye aka kazi nyuma y'ubuzima bw'ishuri bumunaniriye ariko kuva wegereye muri Congo yinjiza amafaranga ari hafi kungana nayo umwarimu wigisha amashuri abanza mu gihugu cy'u Burundi
icyo ndavanamo ibintu byinshi kwa muri Congo ndakura dufaranga ndakura byose nkeneye byose ndabikura muri aka kazi kanje ko ngamwe Congo ngo gakora aka kazi ko muri Congo ndagakora bivaye n'ukuntu muri Congo barahemba dolari 30,350 bivana mu boss bo aho ngo mu Burundi dolari 30 turakora amahera menshi iyo umaze kuronka umukoresha mwiza ugakora ni minsi akakwizera usanga ukora cyo kimwe n'umwigisha w'umurundi n'umukozi akora idolari 40 aje akora akakora 180,000 cyane ni fatwa n'umwe n'ina stane mbaga uri mu njana n'ibiri njana n'ibiri umwigisha wa murundi kugira aronke ari umwigisha amaze iminsi myinshi mu kazi myinshi cyane azikiye nkeza cyane
uyu mugore utashatse ko tuvuga amazina ye afite umukozi w'umurundi bamaranye igihe kirenze umwaka wose aragaruka ku mpamvu bakunda gukoresha abakozi b'abarundi muri aya magambo
iyo ufashe umukozi w'umukongomani agera mu rugo saa moya agataha saa 11 urumva ko hari akazi adakora kamwe na kamwe usanga mu gitondo barangije gutanga icyayi ugasanga ibintu by'isuku ntabikoze neza aho nimugoroba naho agasiga atararangiza akazi neza agataha ariko umurundi we akora akazi neza mu gitondo na nijoro usanga aratunganya ibintu by'isuku mbese muri make abarundi bakora neza kubera ko buri gihe baba bari mu rugo ikidatunganya bakagitunganya
nubwo biruku hari abandi bakozi bo mu ngo bavuga yuko bagifite imbogamizi mu kazi kabo ahanini zitegwa nuko bakora ariko umunsi wo guhembwa wagera bakabura umushahara baba bakoreye shugwe ry'Imana nyese amaze amezi anakora ariko ntarahembwa
kimbabaza nuko nyine ntaronka amahera kwiye nk'ubu ndafise umwana urabona nkura mfise umwana ari mu kugera gufungura sindoronka n'icyo ndamugabura kwana usimpembwa sindonka amahera
ubu amaze amezi angadahembwa
atatu
iyo umubwiye
nabwiye acambira ngo nzompimbangeze mu Burundi.
Iyi yamusabiye hanga.
Oya ntiyemera. Ntanyemerera. Kwa acambira ngo nta mahera afise. Kandi ari nawe yankankuye ino yaye nankuye mu Burundi biragoye.
Tumenyeshe yuko usibye uyu mujyi wa Uvira aba bakozi b'abarundi bakoramo no muhindi miji intara kivuye mu majepfo nka Baraka na Misisi wasanga basore n'inkumi bavuye mu nkambi yo mu Rusenda bakajya kwashaka imirimo yo gukora mu ngo mu ma restaurant ndetse n'utubare badatsenga bo kubwijwe rya America ibuvira.
Ijuri Amerika murabimenyereye ko nkano mango misi yose ya mbere turasubiramo igice c'ikiganiro muri isangamo mwakurikiranye igihe c'isaha 10 uno munsi rero twagarutse ku kibazo cagafashanyo bita bourse muri mu gifaransa abanyeshuri muri kaminuza bahura baronka atakirinze gusabwa ariko leta ikaba yifuza ko koza karatangwa nk'ingurane abanyeshuri bazohora bishura bahejeje kwiga abanyeshuri muri kaminuza co kimwe n'abarongoye kaminuza ntibariko baravuga rumwe kuri uyo mugambi usa n'uda tahugwa n'uruhande rumwe rwa abanyeshure. Dr. Gaspard Banyankimbona umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatanguye avuga uko ibintu byifashe inyuma y'aha abanyeshure bahagarikiye ivyigwa vyabo.
Murakoze cyane nkanya wo kubwira abarundi n'amakungu uko byifashe muri kaminuza y'u Burundi. Niko nkuko muhejeje kubivuga harabaye byinshi muri iyo minsi heze ariko nagomba yuko abantu babanza kumenya yuko aha muri kaminuza y'u Burundi uko biri uyu munsi bigoye kuvuga yuko abanyeshuri bo bahagaritse akazi kubera ko bari mu mice myinshi hari abariko barakora ibibazo abo babikoze kuri kwamye nta n'umwe asiba mu kibazo hari abari mu byo bitataje abo bayikoze nta n'umwe yayisibye hari igisata cy'ubuganga ata n'umwe atari mu ishuri hari aho bita muri letre naho nyene benshi bariko bariga hari n'ahandi rero usanga haje abanyeshuri bake bake muri rusange rero novuga nti nibyo hariho imigwi y'abanyeshuri bamwe bahagarika ibyigwa cyane cyane mu wa mbere ariko abandi baraza buke buke ari bake ariko babandanya baza.
Hari ikintu muri ko murakora ku giti cyanyu kugira ngo abanyeshuri bake muvuga batatonze kuvyigwa nabo nyene batonde?
Murakoze cyane urumva ngaha twebwe ico dukora tugikora nk'abarezi muri icyo gikorwa rero cyo kurera urugwaruka dufatanije n'abigisha ahanini nabo hariho ababaserukira nk'abakuru b'ibisata abo rero twarakoranye cyane mu gukurikirana ibi bintu mu bukuru wa gatanu heze twaragize inama twita conseil electoral aho twayaguye turayishyiramwo n'abo twita ba chef de département yenwa kugira ngo bazobe abarongoye ibisata bya masteri bizokugurwa n'utwara ecole doctorale twaraciye hirya no hino hanyuma turahana intumbero yuko ari ukwegera abanyeshure kubera ko itegeko risohotse abantu ntitubyumva kumwe ibisanzwe ariko twebwe nk'ababakurira turashobora kubafasha kuritegera tukabashigurira ineza irimwo.
Conseil electoral ivuga iki kuri ico kibazo cagashimwe eka cagafashanyo abanyeshuri bahora baronka kagiye guba ingurane?
Nyakubahwa umumenyeshamakuru urabona biratandukanye nk'uko mubivuze jewe siko ndabyumva kuko nyamba mwaratumye itegeko kuvuga ko rigakura ahubwo nivuzo mu gifaransa novuga nti nka diversification de forme de financement de l'enseignement supérieur uburyo bwa kera uko ndabibona mu iryo tegeko ryasohotse ntibwakuwe ahubwo ubwo n'uburyo bwiyongereye ko kugira ngo abashobora gufashwa kugira ngo bige babe benshi byumvikana rero yuko bigoye yuko umuntu yaca avuga ngo agafashanyo kagiye gukuka ari ngurane ahubwo hazoboneka abandi bagiye kwiyongera bazoronka akandi gafashanyo biciye mu buryo bw'ingurane uyu munsi ngira ngo batahora bashikiye.
Ikintu kubwanyu kitagenze neza ni ikihe kugira ngo abanyeshuri barinde bafata ingingo yo kugarariza amashuri hari ikintu ku giti cyanyu cyaba kitakozwe? Muravuga ko benshi mwumva ukuntu iryo hinduka rimeze haratanzwe insiguro zikwiye.
Nibaza yuko ngira ngo nibihe by'ibintu byinshi byahindutse kuko n'abanyeshuri ngira ngo ke barabantu bakaruhaye mu bintu byo gusoma ibintu byanditse ngira ubu ntibagisoma uyu munsi ngira ngo naho mwobaza nkaho mwoburira mwibarabara mukama bagati mwebwe none ibyo tegeko amwumva ritabagwa neza ubwo murarizi mwararisomye ngarutse inyuma gato ni ukuvuga yuko iri tegeko sinovuga ngo ntiryadutse giturumbuka kuko harabaye inama rukokoma yabaye mu 2014 iyo nama rukokoma yarimwo abantu barenze 500 bari batumiwe bavuye mu bice byose novuga ntiz'ubuzima bw'igihugu cyane cyane abasanzwe bagiye imbere hanyuma mu byo bize ibi byarimwo barabyiza barabinonosora icyo gihe nari hasi nanjye nari negereye itunganywa ry'iyo nama rukokoma n'ukuri nibaza yuko nta n'impari zari zahabaye rero novuga nti gukogwa ibintu byarakozwe abantu gusa ngira ngo zibagisoma ntibagikurikirana kugira ngo bamenye imvo n'imvano ibindi iyo biva ntabikurikiranye nibaza ko benshi bitabatanga harabaye ibiganiro bikwiye kuri iki kintu ku buryo umuntu wese yitaye iby'indero yabwirizwa kuba azi aho bigeze uyu munsi
tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradiyo hejwe rya Amerika umutumire ni Gaspar Banyankimbona akaba ari umukuru wa kaminuza y'u Burundi turiko tuvuga cyane cyane kwigararizwa ry'amagirirwa abanyeshuri batanguye ku munsi wa gatanu turi kumwe na Alice. Alice mwiriwe neza?
Mwiriwe
Alice muri hehe?
Ni mu gihugu cy'u Burundi.
Yego murafite ikibazo murafite icyumviro?
Mfite ikibazo
nduga ku ijambo.
Nagomba kuramutsa umutumire nyakubahwa warongoye kaminuza y'u Burundi.
Yego. Arakumva?
Yego. Ndashaka kubaza utu tubazo dukurikira. Kubijanye n'amakenga abanyeshuri ba kaminuza z'u Burundi bafise bijanye nako gafashanyo kagiye guhinduka nk'ingurane. Nibyo kuri umuntu ariko aravyumviriza umenga birumvikana kuko umuntu asabye ingurane ntabona ukuntu ari buyirihe. Nanyaburya tubona turi mu gihugu gikenye abanyeshuri biga bakabura iyo baja buhamaze guheza benshi bari mu ibarabara kandi atangurane bizeko none umuntu acagira ikibazo ati mbega none aho bukerangira gutora iyo ngurane mbega nzoyiriha iki amafaranga umuntu yizeko kaminuza akarinda heza urya simake kuko umuntu ntamenya imyaka yiga kaminuza mbona iba myinshi niyo umuntu ataduye mbona ayivamwo ayimazemwo imyaka myinshi none hoba harategekanijwe by'ukuri ingene umuntu azova ku ntebe y'ishuri hanyuma agaca ashobora kuriha iyo mfashanyo canke iyo ngurane yoba yarahawe bitarinze kugorana. Ego ikibazo kigira kabiri baravuze yuko bariko barakorana n'abajejwe ama departement kugira ngo begere abanyeshuri ariko n'abarongo abanyeshuri naho nyene barabashiramo nabo nyene kuko ntibokorana n'abarongo ya madepartema gusa mu gukemura kino kibazo kuko cega ahanini abanyeshuri.
Murakoze yari serikat mu jambo umushane Gaspar Banyankimbona agire icavuze kuri ibyo bibazo bibiri ku buryo bwo kuriha ko ka iyo bourse eka yongurane mu gihe abanyeshuri baheza amashuri ugasanga nta kazi bafise reka no kugira ngo batumire kandi abarongo y'abanyeshuri muri iyo nama bagira n'abashefu wa madepartement na conseil electoral duga ku ijambo mushana Gaspar Banyankimbona.
Ego arakoze Alice kuri kirije ahavuga ati abanyeshuri barafite amakenga ko tubona Burundi hari igihugu atako cyifashe mu by'ubutundi ati none iyo ngurane umuntu agenze gute ati mbega mu gihe umuntu byo munanira kuriha ati ntazohava afatirwa n'ibyerekana ko yize rero ahanagomba yaba yari nk'umunyeshuri niho nari kumubwira nti inyinshi tomoye cyane kuko novuga nti ibigi bijyanye n'ukuntu abantu bakunda kwihutagiza ibintu ibi byose barabizi kandi biranditse muri iri tegeko yuko hazobaho amategeko yo kurishyira mu ngiro ayo mategeko rero niyo azoheza agaca tomora ibi byose uko bizoba bimeze kandi mu bushikiranganji baremeye ko hazojaho umugwi uzobitomora neza aho rero icyo nagomba gushikiriza gusa ni uko nsoma muri iri tegeko yuko iryo deni ari deni atanyungu ideni umuntu atora hatari inyungu kandi bakavuga yuko azoriha ashoboye kuriha yumvikana yuko rero turaje hagati uzokwakira ako gafashanyo n'ugatanga ngira ngo mu gifaransa navuga ndi uwafashe risque nini yagira ngo uzogatanga tuzogatora hanyuma ubwa kabiri aravuga ati twumvise yuko mugomba mukorane n'abarezi mutanzwe mufatanije kurera urwo rwaruka kugira ngo muganire n'abo banyeshuri mubategurire rigaho bagiye ngo nyine ubuze yuko tuzokorana n'abarezi naye tuzokorana ngo tuvugane hagati yacu cyangwa tuzokorana ngo turondere abanyeshuri
kaduhere ijambo kandi Sabiyumva turafite Sabiyumva mwiriwe neza Sabiyumva mwiriwe neza egera telefone mvuge cyane urafite ikibazo urafite icyumviro arabumva duga ku ijambo
aravuze yuko baravuze yuko ako aragafasha ari ngurane bazoba bahaye umunyeshuri nagira ndamubaze none igihe umungaha mu Burundi tuzi yuko umunyeshuri ashobora kwiga na kaminuza akayirangiza agashobora kumara imyaka 5 atakazi afite arigera anaronga none bumva iyo myaka yose niyahera basanga n'umuntu arazashobora kuzokwitaba imana nako iyo ngurane abazuba baramuhaye atarayiriye none izo kirihwa gute ama ikindi nacyo nagira sabe nk'abanyeshuri uko abo boba barahagaritse ivyigwa yemba nabo subira ku ishuri kuko umukuru w'igihugu yarinza bishira abishinga nk'itegeko kabisa ntakugarariza ahubwo mbona yuko bodubahiriza hama bakaje inama n'ingingo ibyo bazovugana bakavugana bari ku murimo
murakoze Sabiyumva ikibazo cawe nibaza ko Mushane Gaspar banyahimbona yamaze kucishura cerekeye cyane cyane ukuntu abanyeshuri bashobora kuheza batagira akazi icyo ni kibazo Alice yabajije hanyuma turamuha kanya agira ico avuze kukama umute abanyeshuri ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo Augustin mwiriwe neza muri hehe
ego ndi hano i Kigali
urafite kibazo urafite icyumviro
ego nakomba nshimira cyane umubere kukuntu ari karagerageza gutanga intumbero n'umuco na cyane cyane ku bibazo abanyeshuri ba kaminuza bafise ariko mfise akabazo nagomba ndamubaze kavuga ati none ko bireko bigenda umenga bimera nabi na cyane cyane kunyifato y'abapolisi kunyifato y'abajejwe iperereza bagenda umwanya n'umwanya bafata abanyeshuri bamwe bamwe barongoye abandi ni giki none leta yo kwitega kugo rwaruka muri kazunza
urakoze Augustin ku kabazo mu isanzwe no kishuko kwishugwa neza cyane cyane nabo bajejwe kubaba ikora baza cyane bafata abanyeshuri ariko reka turamuha karyo nabo nyene agira ica bivuze ko Gaspar banyankimbona mushobora gutangura ku cimvura cashikirirwe na Sabiyumva muce munja no kuri ico kibazo ca Augustin kivuga ko leta none yo biriko yereka akarero akahe ugwaruka mu gihe abanyeshuri bariko bafatwa n'igipolisi eka nawe iperereza munduge ku ijambo
murakoze cyane kandi ndagomashimire Sabiyumva kuri ako kamo ateye abanyeshuri nanjye ngira ngo naza kubigaruka ko ariko nagomba subire ndamwunganire mvuga nti abo banyeshuri koko nyamba bibaza yuko baje kwiga ibaze koko bige hanyuma nta kibazo kidatore gumuti y'abantu bari hamwe mugabo ikidufatanya nako kazi nyene donko ahanda mushimiye koko abanyeshuri nibaze bige hanyuma kuri iki kibazo yavuze cingurane avuga ati none umuntu aguranye arashobora gufata yarishije nibyo nabiriya iyo bijya hose nkuko namwe nkuko nishuye wavuze imbere yiwe icyo kibazo cobaza wakiriye amahera ahubwo icyo ni kibazo ngira ngo cyo tomogwa n'uyatanga muri icyo gihe rero nkuko nabivuze nibitonde hazojyaho amaordonance ministeriere azotegura neza byose ukuntu bizogenda uyu Auguste ari Kigali ati none leta iri gitanga akarera kahe mu gihe abapolisi bafata bashyikiriza ibyiyumviro ntanukuri nagomba Auguste ndamumenyeshe yuko muri iyi kaminuza dufite abanyeshuri baba 14 kandi muri abo banyeshuri ababa ngaha bo novuga nti turakurikiranira hafi baba mu ndaro ntibarenga 3,000 yumvikana ko abo bandi baba mu makartie hariho n'abakora utuzi ko kubasahiriza basanzwe baserega mu burare bagira 2,000 urumva rero tugira n'Imana kandi aha nta numwe ara arigera haza tarashikana imyaka 18 yumvikana yuko abo banyeshure n'abanyagihugu mubandi iyo hagize yuko baba bari n'icyo bakoze baraheza akabibazwa nka kugira umunyagihugu wese ashobora kubibazwa
akaba ino ngaha rero duce dusozera amakuru yacu y'uno mwanya mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze ingenieur Bill ari kumwe na Facile abafashije muhinga bw'ivyuma kuri micro ya Lidiana Nirinahazwe mugira umunsi mwiza.